Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutsa mugenzi wacu Alice Bigirimana dushikiriza makuru yo hirya no hino ku isi.
Takize mwaramutse Fideli, turayahera kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Abasirikare umunani ba ONU bari kubungabunga amahoro n'umutekano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo barafuye inyuma yaho kajugujugu barimwo igiri isanganya harejo ku munsi wa kabiri. Umuvugizi wa ONU Stéphane Dujarric yavuze ko iyo kajugujugu yarimwo abantu batandatu bose bo mu gisirikare cha Pakistani hamwe n'abandi babiri umwe wo muri Serbia n'uwo mu Burusiya. Yavuze ko yakorokeye mu ntara ya Kivu y'uburaruko kandi bari mu bikorwa byo gukizura karere kahitwa Chanzu ni mu manuko bushira ubuseruko bw'igisagara cha Ruchuru. Igisirikare cha Congo chagirije aba Robert bo muhari wa M23 ko aribo barashe iyo ndege kandi yakorokeye mu karere kagenzugwa nawo ba Robert nyene. Kurundi ruhandi umuvugizi wa M23 Willy Ngoma nawe yagirije igisirikare cha Congo kuba aricyo cyayirashe igihe cyariko kirarasa abagwanyi ba M23 ariko ibyo byose ishiramwe mpuzamakungu ONU ntacyo rirabivuga ko. Amakuru ava mu shirahamwe ya societe civile mu karere yavuze ko imigwano yasubiye kwaduka ejo ku munsi wa kabiri hagati y'inteko za leta hamwe n'abaroberi bo mu muhari M23. Ahandi havugwa ubwicanyi ni muri Israeli, abantu bashika kuri batanu barishwe barashwe mu gitero cyabaye ejo ku munsi wa kabiri mu gisagara cha Bnei Brak kiri mu micungararo y'umugwa mukuru Tel Aviv wa Israeli, kibaye igitero cha gatatu mu minsi mike gusa ihaciye. Ku munsi w'Imana abapolisi babiri ba Israeli barishwe barashwe ihadera indwi imwe imbere yaho bane bishwe bacumiswe imbugita mu gisagara cha Beersheba. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu wari yemereye ko ari we wakoze ibyo bitero bibiri. Igipolisi cyavuze ko iki gitero cejo kuwa kabiri cabire mu bibanza bibiri kandi cyakozwe n'umuntu yitwaje inkoho yari ku pikipiki. Imesha makuru muri Israeli byavuze ko uwo muntu yatumbereje amasasu mu mazu ya apartema mu nyuma aca ayahindukiriza ku bantu bari ko bararengana mu ibarabara, ariko nawe yaciye araswa aricwa. Ibitero bibaye imbere yuko amafunga y'abayisilamu ya Ramazani atangura ku munsi wa gatandatu kandi ni mu gihe abashikiranganji b'imigenderanire y'ibihugu bine by'Abarabu harimo na Leta Zunze za Amerika, Israeli bari mu mbonano muri Israeli nyene baganira ku bibazo by'umutekano bihanze ako karere. Amakuru ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yavuze cyo ku munsi wa kabiri kw'ibihugu byo mu burengero bw'isi birindiriye kubona nimba Uburusiya buzo kubahiriza ibyo bwaraye bwiyemereye byo guhagarika ibitero ku nkengera za Kiev n'umugwa mukuru wa Ukraine hamwe no mu gisagara cha Chernihiv kiri mu buraruko bw'ico gihugu. Hari mu kiganiro ku bamenyesha makuru muri White House inyuma yaho igisirikare cy'Uburusiya kivugiye cyo kwa kabiri mu biganiro by'amahoro muri Turukiya ko bugiye guhagarika ibitero mu micungararo ya Kiev na Chernihiv. Icegera cy'umushikiranganji wo kwivuna abansi w'Uburusiya Alessandro Fomine yavuze ko ingingo itumbereye gutuma haba ukwizigiranirana mu biganiro bitumbereye kurangiza imigwano. Ejo kwa kabiri kandi umushikiranganji w'Uburusiya wo kwivuna abansi Sergei Shoigu yavuze ko inteko z'Uburusiya zigiye gushira ingufu ku ntara za Donbas irimwo intara za Luhansk hamwe na Donetsk. Kuri intambara nyene inyuma ya igihugu cy'Ubuharande gicirukaniye abakozi b'ubuserukizi bw'Uburusiya muri ico gihugu ejo kwa kabiri, ibindi bihugu bya Buraya byarakurikiye bifata ingingo zisa niyo. Ubirigi bwavuze ko bugiye kwirukana abakozi b'ubuserukizi bw'ibihugu bw'igihugu c'Uburusiya 21. Republika ya Czechoslovakia yirukanye umukozi umwe, Irlande nayo itangaza ko igiye kwirukana abategetsi bane. Mu ndwi iheze, igihugu cya Polonye cirukanye abategetsi baserukira Uburusiya 45. Umushikiranganji w'Ubuholandi ajejwe imigenderanire n'amakungu, Wopke Hoska, yavuze ko impamvu bafashe ingingo yo kwirukana abo bakozi kwari ukubera bari bafise amakuru yerekana ko 17 muri bo bari abakozi b'iperereza. Ingingo nk'izo zo kwirukana abakozi b'uruserukizi ziheruka no gufatwa n'ibindi bihugu nka Leta z'Ubumwe za Amerika: Polonye, Bulgaria, Slovakia, Estonia, Latvia, Lituania hamwe na Montenegro. Hano muri Amerika naho umunyaliberiya yagirizwa kuba yari umukuru wa Robert mu ntambara y'abenegihugu yatabaguye igihugu cya Liberia. Yarahagaritswe muri Leta z'Ubumwe za Amerika, yagirizwa kuba yaranyegeje kahise kiwe kugira aronke uburenganzira bwo kuba muri Amerika. Laye Seku Kamara yafatiwe ku kibuga c'indege mpuzamakungu c'i New York, nk'uko byavuzwe n'umuvugizi w'ibiro by'umushikirizamanza mukuru wa Leta ya Pennsylvania. Kamara yashitse muri Amerika mu 2011, yagirizwa kuba atavuze ko yigeze kuba umukomanda w'umuhari w'abaroberi muri Liberia igihe yuzuza impapuro zo gusabira ko uburenganzira bwo kuba aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Urakoze ya Rais Bigirimana kuri aya makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu biyaga binini. Ejo kwa kabiri, Ibanki Nkuru y'u Rwanda yatangaje ko intambara Uburusiya bwakoze kuri Ukraine ishobora kubangamira ubutunzi bw'igihugu.
Kugira ngo nawe urabibona ko n'ubundi n'ahari ibikarito gusa bimanitse kandi imbere hari harimo ibintu.
Nta bucuruzi dufite muri ino minsi nta kigenda rwose. Faranga yarabuze, nirirwa yicaye.
Abantu bagize ikibazo nta n'amafaranga ari kuboneka. Iki cyorezo cya corona cyadukoze mu nkokora.
Abo ni bamwe mu Banyarwanda bavuga ko ibintu byifashe ku masoko. Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo habandanya kuvugwa ingwano hagati y'inteko za leta n'abagwanyi bo mu mugwi M23 mu bice byo mu buseruko bw'igihugu. Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo ingwano irabandanya hagati y'inteko za leta n'abagwanyi bo mu mugwi M23 mu bice byo mu buseruko bw'igihugu. Muri cyo gihe igisirikare cya Kongo cyagiriza abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 ko barashe indege ya kajugujugu y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yari itwaye abasirikare 8 bajeje gucungera umutekano wa ONU mu buseruko bw'igihugu. Iyo ndege ya kajugujugu yarashwe ku munsi wa mbere, yari imwe mu ndege zibiri zari mu gikorwa zisanzwe zikora c'inteko zijeje gucungera umutekano muri Kongo cyo kugenzura akarere ko mu buseruko bw'igihugu. Nguko byatangajwe n'igisirikare cya Kongo ku munsi wa kabiri. Yamara umugwi M23 wabo wagiriza igisirikare cya Kongo ko arico carashe iyo ndege ya kajugujugu yishira hamwe mpuzamakungu ONU. Mu gihe ingwano hagati y'inteko za leta ya Kongo n'abagwanyi b'umugwi M23 ibandanya mu karere ko mu buseruko, impunzi ziturutse muri ako karere ziracabandanya kwinjira ku bwinshi muri Uganda. Ignatius Bahiza araduha ibindi kuri iyi nkuru ari muri Uganda.
Byari gukomeza ibyabaye ku munsi wa mbere, ariko kuri iyi nshuro byari hafi cyane n'umupaka wa Uganda, kuko inyeshamba za M23 zasaga nk'aho zirwanira mu mujyi wa Bunagana n'ingabo za Congo. Ibi bisa nk'aho byatumye ingabo za Uganda nazo ziza gufasha. Amakuru atandukanye aturuka ku mupaka wa Bunagana yemeza ko ingabo za Uganda UPDF zabonetse zinjira ku butaka bwa Congo. Nyamara ariko umuvugizi w'izo ngabo Brigadier General Felix Kulaije yatangarijwe irya Amerika ko batigeze bambuka umupaka, ahubwo ko boherejwe kurinda kugira ngo intambara zitagira muri Uganda. Ati inyeshamba zaga byitero ku kigo cy'ingabo za Congo kiri hafi cyane n'umupaka wa Uganda, aho hari nko mu rugendo rungana n'igice cy'ikirometero kimwe. Urumva ntabwo igitero cyaba ahantu nk'aho, nuko ngo twicare tuzinga amaboko. Mu mahame y'igisirikare cyacu ntabwo tuje ahantu uretse hagize ibikorwa by'ubushotoranyi bihaturuka bikadusatira. Ntibyatinze ariko nuko ubwo bushotoranyi buba burabaye. bivugwa ko igisasu cy'imunda ya rutura cyaguye muri Uganda kuva ku ruhande rwa Congo kigasenya inzu y'umuturage umwe witwa Sezibera nkuko uyu muturanyi we yatangarijwe ijya Amerika.
Cyaguye hano cyasenye inzu y'umuturage umwe witwa Sezibera cyasenye inzu ye cyagiturutse muri Congo kimwe cyaguye kwa Magara. Ikindi cyaguye hano kwa Muzayi Sezibera ariko cyangirije inzu cyayisambaguje ariko ndabona abasirikare baragiteguye ba Uganda bagikuyeho uretse igisigayeho nicyo kwa Magara nicyo gisigayeho aho ngaho hafi naho cyaguye ikindi nta muntu cyakoromerekeje bari hirya
aho uhagaraye ubu uri kureba iki bijyanye n'intambara bihagaraye ibi
amasasi garacyakangarira gukubita ntiwareba ni menshi cyane.
Nyuma ijwi rya Amerika ryaje kuvugana na Sezibera nyirinzu yasenyuwe n'icyo gisasu atubwira uko byabaye.
Nabonye ibikomvara biraza birangurira ntaho nari nzo biturutse nabonye biransenyu inzu
gaga ntabwo abantu bahibwo bagatinya bakiruka
bagiye
noneho se uraharara niyo ntambara ihari ntabwo ufite ubwoba
ndarebe iyo ntangarira nwenda gihanje ikugenda huko kuja kureba iyo ntaje gucumbika.
Kuri ubu umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda watereranywe mu gihe urufaya rw'amasasu rwumvikanaga cyane mu kirere cya Bunagana. Abaturage bamwe b'Abanyayuganda bahisemo gufunga amaduka yabo barahunga. Ismail Ndayambaje ni umuyobozi w'umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda.
Usaba impunzi zari zirahangaza zose bazigisha imbere kugira ngo zikomezemo zishenya kabande. Abaturage bo ku ruhande rwa Uganda abamwe batangiye gukurikira abakongomani nabo batangiye guhunga abafite ubwoba bwinshi batangiye guhunga nabo bari kwimuka bari kwigira hirya cyane. Umujyi wa Bunagana hano ku ruhande rwa Uganda abantu ubu ngubu barimo ni bakeya cyane kuko ni impunzi zari zihari zigiye hirya cyane. Then ku ruhande rwa Congo na amasasi cyane ariyo ari guturikirayo cyane ahangaho mbagaze mpamya waba uri kuyumva kuko natwe dufite impungenge niyo mpamvu abaturage bakumva izi mbunda nini ziri guturika abamwe batangiye guhunga bakiyunga ku bakongomani.
Mu gihe impunzi ziva muri Congo zimaze kwiyongera bamwe bimuriwe mu nkambi ya Nyakabande abandi akaba batatanye hirya no hino harimo abari mu mpande z'umuhanda ku mabaraza y'amazu hamwe no mu bibuga by'umupira w'amaguru. Imiryango itabara imbabare HA hamwe n'umusaraba utukura nabyo byohereje abakozi babyo bageze muri ako gace kugira ngo batange ubufasha bwo kurokora ubuzima. Ibi byabaye mu gihe Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi yari yitabiriye inama nkuru y'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba yemezaga icyo gihugu muri uwo muryango kuba umunyamuryango wa 7 urimo ibindi bihugu nka Uganda, Kenya, Tanzania, u Rwanda, u Burundi hamwe na Sudani y'Epfo. Ignatius Bahizi, ijwi rya Amerika, Uganda.
Tugushimire Ignatius. Muri icyo gihe Repubulika ya Demokarasi ya Congo yakiriwe icyese mu muryango wa Afurika y'ubuseruko mu nama idasanzwe ya EAC iri ya 19 yakoranye ejo ku munsi wa 2. Umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yitavye iyo nama ubwa mbere yifuza ko umuryango igihugu ciwe cinjiyemwo wogifasha kugwanya imigwi itwaje ibigwanisho mu buseruko bwa Congo. Ido nido kuri iyi nkuru na Pierre Claver Niyonkuru.
Umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta asanzwe arongoye umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC uyu mwaka niwe yahaye ikaze mugenzi we wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo muri uwo muryango.
To you, our dear brother, President Felix Tshisekedi, we welcome you to the summit of the East African Community.
Perezida Kenyatta mu nama igira 19 idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bya EAC yatangaje ko uwo muryango ubandanya kunguka kuko ubu ubwizwe n'ibihugu 7 birimwo abanyagihugu barenga 2,260,000. Kenyatta yaseguye ko ari akarusho kanini ku isoko Congo kizanye muri uwo muryango. Irwanda ya Kenyatta iyo nama yitabwe n'abakuru b'ibihugu Paul Kagame w'u Rwanda, Yoweri Museveni wa Buganda na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Perezida w'u Burundi na Sudani y'Epfo barungitse intumwa. Nayo Perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi yari umutumire w'iteka. Uwo yitabiriye iyo nama ubwa mbere ari kumwe n'abagenzi we yavuze ko ari umunsi ntibagirwa mu gihugu ciwe. Tshisekedi yezeye vyinshi muri EAC.
Permettez-moi de vous remercier.
Ati mungunde ndabashimire cyane kukungene mwakiranye gishika cyinshi igihugu canje ca Congo kuri uyu munsi twinjiye cyese twizeye kuhungukira nk'ibijanye no gutumana tumana ko amakuru mu buseruko mu bumanuko no buraruko bwa Congo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu uruja n'uruza ku mipaka dusangiye kuduza ubutunzi igabanuka ry'amakuru n'amatagisi ku kivuko c'Mombasa muri Kenya ni Dar es Salaam muri Tanzania. Bamwe mu bakongomani bo mu ntara ya Kivu y'Amajepfo baganiriye n'ijwi rya Amerika nabo nyene bizeye ko bagiye kwinjira mu bihugu bibanye nk'u Burundi, Tanzania, Uganda n'Ubuganda atankomanzi nk'uko amasezerano ya EAC abitegekanya.
Yora cette possibilité des échanges
hazobugwana hani bidandazwa abantu bazotembera atankomanzi atavisa barinze gusaba twizeye ko bizogira nakarusho ku mutekano wacu mu kugwanya abagizi banabi no muri kahise abasirikare ba Tanzania n'abaganda baraje kudufasha kugwanya imigwi igwana ubukoho bizorushiriza. Kinshasa yifuza kandi ko uwo mujyango ufasha Congo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu buseruko bw'ico gihugu.
Pacte de sécurité collective
gukugwaniriza umwansi hamwe kuronderera amahoro n'umutekano hamwe no gufashanya kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho y'abakongomani canke yavuye mu bihugu bibanyi yuzuye mu buseruko bwa Congo n'iterabwoba. Tuzogwanya gushamirana hagati y'ibihugu byacu tugwize n'ibiganiro ku bibazo byerekeye inyungu rusangi. Aha abaraba ibintu nibinde nk'umunyamategeko Maître Dieudonné Bashirayicize akurikiye hagufi umujyango wa EAC ndetse yigeze kuba icegera cy'utwaro runani rw'amashyirahamwe yigenga y'abanyamategeko muri EAC East Africa Law Society afite amakenga menshi.
Ntaravye muri Congo imyaka iheze hari imigwigwana itagire ingene ingana hatagiye mu nguvu uwo muryango nguraba ingene hagaruka amahoro hagaruka umutekano bizogorana gose yuko hagira ikintu kinini nyaca karusho kigiye kuzamo. Ivyo umuntu abivuga aravye nk'ibyo mu Burundi muri 2015 mu muryango wari wavuze yuko udashobora kwemera yuko impunzi ziguma zikwiragira mu gihugu kandi hariho umuryango uyishinze kubahiriza agateka kazi na muntu kubahiriza na demokrasi kugira ngo iterambere rusange rishike. Ariko mwarabonye yuko kubera inyungu zitandukanye z'ibihugu binabiriya habaye impari naho zo zitagiye habona gosi ikibazo kikibagirwa n'ibiganiro byari byatanguye bikagwa hagati.
Ibi umukuru w'igihugu cyo Buganda Yoweri Museveni yabigarutse ko yamaratanga umwizero.
We now need to work on the issue of peace.
Igikwiriye rero kandi cyihutegwa no kuja hame kugira amahoro n'umutekano bigaruke mu buseruko bwa Congo akarere karimo imigwi myinshi gwana. No kuri tugiye hamwe ico kibazo tuzogikemura.
That problem can be solved.
Igihe guca Congo gisanzwe umujyango wa EAC urimo ukutumvikana mu bya politike n'imigenderanire aho nk'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi itarasubira kunaguka neza ndetse imipaka ivyo bihugu bihana ikaba imaze imyaka 5 yugaye. Kuri ico kibazo hiyongera ko umubano hagati y'u Rwanda n'u Buganda warumaze imyaka 3 ucumbagira. Igihe guca Congo kigiye kuduzwamwo ibendera ry'umujyango wa EAC cagirizwa n'ibihugu bitatu mu bigize uwo mujyango ko kibitse abansi bavyo. Ivyo navyo n'u Burundi, u Rwanda n'u Buganda bisigura ko mu buseruko bwa Congo hariyo imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya amareta y'ivyo bihugu. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver. Mu Rwanda ejo ku munsi wa kabiri ibanki nkuru y'igihugu yashize ahagaragara uko ubutunzi bw'u Rwanda na politike y'ifaranga bihagaze. Ibindi kuri iyi nkuru na Asunta Kaboyi.
Banki nkuru y'igihugu igaragaza ko ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 zari zatumye ubukungu bw'u Rwanda buzahara ku gipimo cyari munsi ya 3.4% munsi ya 0 mu mwaka w'2020. BNR ivuga ko n'ifaranga ry'u Rwanda ryatakaje agaciro imbere y'amafaranga y'amahanga cyane cyane idolari y'Amerika ku giciro cya 5.83% muri uwo mwaka. Gusa Banki Nkuru y'u Rwanda ikagaragaza ko imibare y'izahuka ry'ubukungu bw'u Rwanda mu mwaka wa 2021 yahise itanga icyizere kuko ubukungu bwazamutse ku kigero cy'19% buvuye munsi ya 0. Bwana John Rwangombo uyobora Banki Nkuru y'u Rwanda aragaragaza icyatumye ubukungu bw'u Rwanda bwarahise bwigobotora ingaruka za COVID-19.
Cyo twabonye nuko mu mwaka ushize ubukungu bw'isi bwarazahutse butera imbere ku kigero cya 5.9%, no mu Rwanda aho burazahuka cyane butera imbere ku gice ku kigero cya 10.9%, kandi uko kuzahuka tukabibona mu bice byose by'ubukungu, ari mu buhinzi, ari mu nganda, ari muri za serivisi hose, cyangwa se ingamba zafashwe gukumira ishyo zagendaga zoroshywa, abantu basubiraga mu kazi, bigira ingaruka nziza ku bukungu muri rusange.
Nubwo Banki Nkuru y'u Rwanda itangaza kwigabanuka ry'icyorezo cya COVID-19 ryatumye imirimo yongera gukorwa, ubukungu bukazanzamuka, ariko iki cyizere biragaragara ko kitazatinda, kuko intambara y'Uburusiya na Ukraine nayo izongera guhusha ubukungu bw'u Rwanda nk'uko byasobanuwe na guverineri w'u Rwanda.
Icyo tubona rero muri mwaka wa 2022 hari ibibazo byatewe n'intambara tubona yo muri Ukraine na Russia, bitangiye kugenda bigira ingaruka zifatika mu biciro, cyane cyane cyangwa se mu kuboneka kw'ibicuruzwa mpuzamahanga, harimo ibikomoka kuri peteroli, harimo ingano, harimo n'inyongeramusaruro zikoreshwa mu buhinzi. Ariko iyo urebye ibiciro ku masoko mu gihugu cyacu n'ubundi kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri byari byatangiye kuzamuka kubera ko ubuhinzi butagenze neza cyane mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka. Ubwo ni mu kwezi uriya musaruro uboneka mu kwezi kwa 12 gushyira no mu kwezi kwa mbere.
Izi ngaruka zizagaragara cyane ku itumbagira ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, aho ibihugu biri mu ntambara byihariye hejuru 22% by'ibikomoka kuri peteroli bicuruzwa ku isoko mpuzamahanga, naho ingano zivamo ifarini Ukraine n'Uburusiya byihariye 60%. Gusa igisa n'igihangayikishije kurushaho nuko niyongera musaruro zikenerwa mu buhinzi bufatiye runini abatari bake, nazo zituruka mu bihugu biri mu ntambara. Banki Nkuru y'igihugu kandi kagaragaza ko umunyarwanda yinjije amadolari 854 mu mwaka ushize, bivuye kuri 808 yinjizwaga mu mwaka 2020, ibintu abaturage bamwe bagaragaza ko bidashoboka bitewe n'uburyo bemeza ko imibereho yabo yasubiye inyuma cyane muri ibi bihe.
Gira ngo nawe urabibona ko n'ubundi nahari bikarito gusa bimanitse kandi imbere harimo ibintu.
Nta bucuruzi dufite muri ino minsi nta kigenda rwose. Faranga yarabuze, unirirwa yicaye. Uza kaza baza kanusu ikiro, waguraga ibiro 5 akagura wenda nk'ikiro kimwe, kubera ko avuga ko nta kazi bafite, ugasanga mbere ko ikibazo cy'amafaranga yarabuze.
Abantu bagize ikibazo nta n'amafaranga ari kuboneka. Iki cyorezo cya corona cyadukoze mu nkokora, none urabona ko cyari kirimo kigabanyuka gikira, urabona ko haje ikindi cyorezo cy'inzara. Iki ni icyorezo.
Raporo iherutse gusohorwa na Banki y'Isi igaragaza ko mu mwaka ushize wa 2021 umusaruro mbumbe w'u Rwanda wongeye kurenga miliyari 200 nk'uko byahoze muri 2019 mbere y'umwaduko wa COVID-19. Iyi raporo ya Banki y'Isi ivuga ko inganda zongeye gukora muri 2021 zikazamura umusaruro ku rugero rwa 16.5%. Ibihe byiza by'ihinga nabyo bikaba byaratumye umusaruro w'ibiribwa wiyongera ku rugero rwa 6.8%. Serivisi nazo zawongereye ku kigero cya 11.5%. Icyakora benshi mu bari bafite imirimo mbere ya COVID-19 ntabwo barayisubirana, kuko Banki y'Isi igaragaza ko habayeho abangana 13% batagira icyo bakora muri iki gihe, mu gihe ubushomeri imbere ya 2020 bwari ku kigero cy'8%. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Karamutse neza. Ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatatu 1981, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ronald Reagan yararashwe arakomereka ariko ararusimbuka. Nibyo tuganiraho muri make ikaze mu kiganiro Amerikana. Uwo munsi hari ku wa mbere, Ronald Reagan yaramaze iminsi 69 yonyine gusa ku butegetsi. Hafi ya 8:30 nyuma ya 6 yarasohotse muri hoteli yitwa Hilton i Washington DC, amaze kuhavugira diskuru mu nama y'ishyirahamwe ry'abubatsi. agiye neza kwinjira mu modoka umusore w'imyaka 26 witwa John Hinckley wari mu bantu bari hanze aho imbere y'umuryango wa hoteli bashaka gusuhuza umukuru w'igihugu yamurasheho amasasu 6 n'imbunda ya revolver. Urubuga rwa Secret Service rutubwira ko abakozi b'uyu mutwe ushinzwe umutekano w'abayobozi bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari baraherekeje abaperezidant n'abavisiperezidant kuvugira disikuru muri iyi hotel Hilton inshuro 110 kuva mu 1972. Ariko nta na rimwe umuntu yari yarigeze ashaka kuhicira president cyangwa vice-president muri iyo myaka 9 yose. Bati wari umunsi usanzwe. Bivuze rero ko batunguwe President Reagan arashwe. Nk'uko tubisanga ku rubuga rw'inzu ndangamurage wa President Reagan, Ronald Reagan Presidential Library and Museum, isasu rya mbere ryafashe mu mutwe umuyobozi w'ibiro by'itangazamakuru bya Presidence James Brady. Irya kabiri ryakomerekeje umupolisi w'umujyi wa Washington DC Thomas DeHalante. Irya gatatu ryazimiriye mu idirishya rimwe rya hoteli. Irya kane ryaguye kuri Timothy McCarthy wo muri Secret Service. Andabiri yafashe imodoka ya President Reagan itamenwa n'amasasu, rimwe muri yo rihita rihindura inzira rimugwaho mu gihe abashinzwe umutekano we bari bo bamusunikira mu modoka. Umukuru wabo Jerry Parr yabwiye umushoferi kujyana President Reagan akorera kandi atuye Maison Blanche. Ariko gato nyuma yo guhaguruka yabonye ko umukuru w'igihugu yakomeretse ahita ategeka umushoferi guhindura inzira no kwihutira ahubwo ku bitaro byitwa George Washington biri hafi yaho kurusha ibindi. Isasu ryari ryinjiye mu mubiri wa Reagan kugera ku gihaha cy'ibumoso. Noneho nk'uko tubisanga ku rubuga history.com rwazobereye mu by'amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abarinda President Reagan baguye mu kantu yanze ko bamusindagiza ageze kwa muganga. Bati byabaye igitangaza kubona umusaza w'imyaka 70 yigenza avirirana yakomeretse igihaha. Igihe barimo bamutegura kumubaga yahamagaye umugore we Nancy aramubwira ati rubavu rwanjye sha uziko nibagiwe kuri kwepa. Ronald Reagan yarazwiho impano yihariye yo gutera ibipara no gusetsa abantu igihe icyo ari cyo cyose. Ntiyahagarariyeho yabwiye n'abaganga bari bagiye kumubaga ati nizeye ko muri abarepubulikani, nawe ubwe yari mu ishyaka ry'abarepubulikani. Kumubaga byamaze amasaha 2 isasu barikuramo nuko atangira kuruhuka. Muri icyo gihe cy'amasaha 2 yarasinziriye, yahaye ubutegetsi ku bw'ubusigire vice president we George H.W. Bush, no kuvuga Bush mukuru. Umunsi wakurikiyeho ku itariki ya 31 y'ukwa gatatu 1981, President Reagan yasubiranye ububasha bwe bwose bw'umukuru w'igihugu atangira gukorera mu bitaro. Yabisohotsemo ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa kane 1981. Ronald Reagan yarakize neza, ategeka manda ye ya mbere arayirangiza, arongera ariyamamaza atorerwa iya kabiri, yarangije ku itariki ya 20 y'ukwa mbere 1989. Yitabye Imana ku itariki ya 5 y'ukwa 8 2004. Yari afite imyaka 93 y'amavuko. Ijwi rya Amerika. Abantu bose bakomerekeye mu iraswa rya President Ronald Reagan nabo babayeho ndetse basubira no mu mirimo yabo, usibye James Brady wari umuyobozi w'ibiro by'itangazamakuru bya presidence. Rero yabaye ikimuga ubuzima bwe bwose. Yitabye Imana ku itariki ya 4 y'ukwa 8 2014 afite imyaka 73 y'amavuko. Naho John Hinckley warashe President Reagan yatawe muri yombi. Urukiko rwamukatiye gufungirwa mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe. Noneho ku itariki ya 27 y'ukwa 7 2016, umucamanza aca iteka avuga ko Hinckley atakiri icyago kuri we no kuri rubanda, nuko ategeka ko arekurwa. Hinckley yafunguwe ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 9 2016, amaze imyaka 35 mu gifungo cy'abarwayi bo mu mutwe. Aracyariho, afite imyaka 66 y'amavuko. Nshuti zacu, Iki kigara Amerikana na gihumurije mbashimiye ko mwagikurikiye kandi mbifurije umunsi mwiza umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi nahaye amakuru y'akakanya garukiye. Mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahigwe. Mbandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.